Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya 19 Ruhuma n'umwaka 2025 cyuti namwe bagenzi mashini yo kurikira radio Nzamba gato yakawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Abantu babiri baranyurujwe wundi arishwa ku munsi w'Imana uheze muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo bagirizwa gukorana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda mu mugambi president yishimiye yise wo gutera igihugu arongoye. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo mu makomine atandukanye mu ntara ya Cibitoki aho hibonekeza inyigisho za gisirikare ziriko ziratangwa n'ibigwanisho biriko bihabwa urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Hari rusansuma iriko ikogwa n'igipolisi n'abajejwe intwaro ku mitumba yose igize igihugu cy'u Burundi aho bandika abo bose bafise ubumenyi mu bya gisirikare. Gushika ubu abanyagihugu bakaba batazi icyo iyo rusansuma igamije. Aya n'ayandi ni mu kanya sangwe kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tubiriye kubaramutsa. Mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu hari ikiziga cy'umugabo wo ku mutumba Mwendo komine n'intara ya Kayanza yarazwi ku izina rya George Nshimirimana catuwe mu nkombe z'ibarabara. Inkuru ziva muri komine Kayanza zikavuga ko uwo mugabo yarasanzwe yibana kubera yavanye n'umugore. Kuri uwo wa kabiri yari yagorobeje yivuna akanyota mu bunywero bwaho bita mu Gwesero. Uwo mugabo ngo yakora imirimo yo kwisumamwo kandi ngo yarabanye neza n'abandi, ari nacyo gituma ababanyi biwe bavuga ko badategera igituma yoba yishwe kuko bamusanganye ibikomere ku maso no ku mutwe. Mu gipolisi bakamenyesha ko amatohoza kuri urwo rupfu yatanguye kugira abakoze ubwo bwicanyi bashobore kumenyekana. Tukiri mu makuru ajanye n'umutekano, abantu babiri baranyurujwe uwundi agandagurwa ku munsi w'Imana w'indwi iheze muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Abo bose uko ari batatu ngo bagirizwa gukorana n'igihugu cy'u Rwanda mu mugambi perezida w'u Burundi Pasito Ndayishimiye yise wo gutera igihugu arongoye. Abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba muri kino gihe kuko babona ko ibyo byagirije bidafashe na cyane cyane ko batarengukishijwe imbere y'ubutungane kugira ngo bisigure. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Audace Nimbona.
Abo basore banyurujwe umwe yitwa Bisharizo Joseph w'imyaka 31, uwundi nawe akaba yitwa Kwizera Fleury w'imyaka yoba yababa 30. Nkuru ziva ku mutumba Ruhehe muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo zemeza ko binjijwe imodokari ifise ibiyo bitabona yoba ari iperereza yo ngaho mu Kirundo. Hakaba hari ku Imana uheze ku igenekerezo rya 16 Ruhuma umwaka w'ibihumbi 2025. Izo nkuru ziremeza kandi ko ababanyuruje babangiriza gukorana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda mu mugambi umukuru w'igihugu Bazito Ndayishimiye w'u Burundi yise uwo gushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Amarira akaba ari menshi mu miryango kuko babona ko batazosubira kubona ababo kuko yaba bagirizwa amakosa bari kurenguswa imbere y'ubutungane. Aho nyene muri komine Bugabira muri iyo ntara nyene ya Kirundo hari uwundi mugabo yitwa Bantonga yishwe kuri uwo munsi nyene n'uwitwa Saidi avuye kurangura inka muri komine ya Ntega ni mu yo ntara nyene ya Kirundo aho yaciye atabwa mu ruzi. Kuri byo byose uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba agateka kawe nitwashoboye kuronka musantere wa komine Bugabira kugira ngo agire icashikirije kuri ibyo bivugwa mu komine arongoye.
Urakoze Audace Nimbona. Abanyagihugu batari bake bo mu makomine atandukanye ari mu ntara ya Cibitoki muri bino bihe bavuga ko batekewe n'ubwoba kubera imyimenyerezo ya gisirikare n'ibigwanisho babona biriko birahabwa kugwaruka rw'imbonera kure. Bavuga ko batazi icyo bigamije, bagasaba ababijejwe kwicarira icyo kibazo kiriko kiraca ivutu abanyagihugu. Iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Georges Kibogora.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoki bavuga ko batanguye kubona iyo tango y'ibyo bigwanisho n'iyo myimenyerezo ya gisirikare kugwaruka rw'imbonera kure kuva ingwano zikomereye mu buseruko bw'igihugu cya Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri kino gihe ho ngo byarakomeye kuko biba ku mugaragaro, bakavuga ko iyo myimenyerezo n'iyo tango y'ibigwanisho biriko bibera muri permanence y'umugambi CNDD-FDD iri kirubakwa ku ibarabara y'icenda mu Cibitoki, kandi ko bibateye ubwoba cyane kuko batazi icyo bigamije, bagasaba abategetsi babijejwe gutora inyishu icyo kibazo.
Ni naho kera kandi sima kinyo cyane. Tuzare n'umujyo kumbaye kare n'imba no kumurango niho bakuma. Bari ni bashaka izimpora cyagenda. Andi avuma ko mine yo se bitinga cyo tos. Twasaba abajeje inkwango, mama tari, mama tanteri. Twasaba n'abajeje umutekano. Nukuda hamwe cyane n'igihugu kuko byaje kubona simba na kwezi maze kizunguruka n'umwambara gisirikare. Kandi
Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rwarondeye abarongoye intwaro mu ntara ya Cibitoki kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo ariko rukaba rutashoboye kubaronka.
Urakoze Jean Georges Kibogora. Hari urusansuma ruteye amakenga abanyagihugu ruriko rurakogwa n'igipolisi hamwe n'abajejwe intwaro ku mitumba itandukanye y'igihugu. Handikwa ku mutumba abantu bose bafise ubumenyi mu bya gisirikare. Intumbero y'iyo dusansuma ikaba itarasigurirwa abariko barandikwa n'inkuru ya Bonfise Niyongere.
Iryo harura cyangwa urusansuma bikorwa mu ibanga aho abakuru b'imitumba basabwe n'abarongoye igipolisi mu makomine yose y'u Burundi kumenya ku mutumba wose cyangwa quartier ahari ibisagara abantu bahaba bafise ubumenyi mu bya gisirikare. Abandikwa akaba ari abakukuruke mu gipolisi na gisirikare, abasubijwe mu buzima busanzwe, baba abahoze mu gisirikare canke abahoze ari abagwanyi mu mihari yahoze irwanya leta, hamwe n'abakoze inyigisho za gisirikare basozereye amashuri yisumbuye ivyo bita SMO mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa. Abandi bandikwa akaba arwaruka rw'imbonera kure rusanzwe rubandanya guhabwa mwene izo nyigisho. Ivyo bikaba biteye ubwoba n'amakenga abandikwa kuko benshi mu bakukurutse cyo kimwe n'abasubijwe mu buzima busanzwe bavuga ko badakeneye gusubira mu bikorwa bya gisirikare. Ibyo bikaba biriko biba mu gihe mu ntara zimwe zimwe havugwa itangwa ry'ibigwanisho kuri bamwe mu rwaruka rw'imbonera kure nk'uko biri mu nyandiko zamwe mu mashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu. Radio Inzamba agateka kawe turashobora kuronka icyo umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano hamwe n'iterambere ridakumira avuga kuri urwo rusansuma.
Inzamba
umwiheburo ni wose ku badandaza bamwe bo mu isoko iri mu Gatoke iruhande yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura muri komine Mukaza. Ivu wakabari umuriro wadutse mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri igihe cy'isaha 8 z'ijoro waturiye ibidandazwa mu gice kimwe cy'iryo soko birasha biratokombera. Abadandaza bashikiwe n'ibyo byago bari mu kangaratete bagasaba leta kubagarukira ko inkuru tuyibaze Pacifique Nkeshimana.
Nk'uko amakuru ava muri bamwe mu badandaza bo ngaho mu isoko yo mu Gatoka bitumenyesha,
Uyo muriro wadutse gihe cy'isaha 8 y'ijoro waturutse mu nyubako ikorerwamo kazino ukaba watumye ibidandazwa byinshi byo mu gice bigize iyo soko bisha bigatokombera. Bene ibidandazwa ngo bagiye kuhashika igihe cy'isaha 9 z'ijoro ariko ngo atacu bagishoboye kurokora. Amakuru avuga ngaho muri iyo soko amenyesha ko igipolisi kigejwe gukinga impanuka cyatebutse kuzimya ahandi ho ngo isoko yose ntacari gusigara. Abashikiwe n'ibyo byago bakaba arabakorera mu gisata kidandarizwamo ibirato ahubwo basigaye bifumbereje. Abo badandaza bavuga ko batabona ingene bagiye kubandanya babeshaho imiryango yabo, bagasaba nyamuna leta n'ayandi mashyirahamwe kubagarukira ko mu kubaronsa ingurane kugira ngo bashobore gusubira gukora. Mwomenya ko ribaye irigira kabiri iryo soko rihiye. Ubuheruka hari mu mwaka wa 2016. Abo badandaza bavuga ko ako kaga gashitse batari bwanaheze kwishura amadeni bari barafashe ico gihe. Mwomenya kandi ko gushika ubu hataramenyekana neza igiciro cy'ibyononekaye, ariko abantu batandatu bakomeretse biturutse kuri uyo muriro bashoboye kuvugwa n'umuryango utabara imbabare kuri wa ruje.
Uwo muriro watumye uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu baja mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ruhungabana kuri uyu wa gatatu. Amabisi yose yunguruza abantu yaciye yirukanwa aho yahora atonda. Igituro kikaba caciye cungururizwa hafi ya Katedrale Regina. Uyu ni umwanya w'ikiganiro kw'isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku murindi munini w'abanyekongo bahungira mu Burundi muri kino gihe kubera intambara ziriko zibera mu buseruko bwa Kongo. Zimwe mu ngaruka zitanguye kugaragara ngo harimwo ubuzima buzimbye kw'isoko mu gishikirizwa na Edi Claude Ninazo.
Kw'isoko. Kw'isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haraheze igihe kitari gito ibonekeza umuzo w'abanyagihugu bava mu gihugu cha Kongo na cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara zihana urubuye n'ico gihugu cha Kongo. Abo nabo bakaba bahunga intambara zivugwa mu buseruko bw'igihugu cha Kongo. Abadafise ubushobozi bakaba bashikiye mu bibanza zifata kibanza biri mu ntara ya Cibitoke na bubanza. Mu gihe abifise nabo bashitse bafata amazu barayapanga, abandi bashikira mu mahoteli. Abanyagihugu baba muri ivyo bice bemeza ko umuzo wabo banyekongo watumye ubuzima mu bice bimwe bimwe bashikiyemo buzimba. Be abanyagihugu na leta bo babivuga ko iki. Abahinga mu by'ubutunzi ingaruka babona n'izihe. Ibyo bibazo byose nivyo tuzakurabira hamwe mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatatu ingenekerezo rya 19 Ruhuma umwaka wa 2025 mukamugira mu gishikirizwe na jewe Edi Claude Ninazwe. Kaze
kuri isi haru mwijima nimwe
mu gisagara cya Bujumbura. Abanyagihugu bahunga bava mu buseruko bwa Kongo bagwiriye cyane cyane mu makartie ya Bwiza hagati mu gisagara cya Bujumbura na Cibitoke mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Mu ntara ya Cibitoke naho nyene igitigiri cy'impunzi zihunga intambara gitera ciyongera. Bamwe mu mpunzi bakosa amazu cyangwa ivyumba mu nzu za kiringenzi, bakaba bakoresha amafaranga y'amanyekongo cyangwa amadolari mu kwishura. Abasangwa rero baciye bikika mu kiza mu kuduza ibiciro. Bagenzi bacu ba Radio RPA bavuganye na bamwe mu mpunzi kumwe n'abasangwa.
Ifashe nabi cyane bifunga mu kiza niko nabivuga, kubera abona abahene bacu bakumani bariko barahunga. Cyambo leta wahora utanga 10,000 ubu avuye kuyibaza bakubwira 50,000, cyambo na taraho bakubwira 100,500. Amahoteli yoyo urumva yuko n'urundi rwego yaciye aduga birenze urugero, kubera babona abahene bacu bariko barahunga. Kandi muri sanga ntabwo byo bari byiza kugira bagira ibintu nk'ibyo, erega ubuzima ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kuba ubu ni umuntu bariko ariko arahunga atake kubaho yoki kumusaya ntabwo ari byiza. Bari kuruhutsa bakagumira ku mabeyi bari basanzwe batangisha ku mazu kugira n'abagene bacu baronkeye aho bakikumusaya.
mwisoko ya kamine rugombo kifashe na wichane kuwira ibichiro vivi sunga chame ibichiro vya hene kwa mwazi mwa mwesi yose vya radoze vya radoze chane kuhira kumuchiri ibiharage ibigori nisomba nisombe za radoze ichi nikibwa chose nga hamuli kumine rugombo cha radoze kuwa vya radoze nukulira awa vene wacho baba kongomani mbrekora mwe inambrazili hakuja mwe mjihugu chao
mkigani ilo makte ni teletse mshikiranganjuhi nuhari wa gati ahirutse guha abamenyesha makuru ku munsi wa mbere igenekerezo rya 17 Ruhuhuma yamenyesheje ko umuzo w'abakongomani utohagarika umutima abarundi ngo kuko kanatsinda bazabazanya amafaranga mu gihugu
enda nuka sikosa yakoze umuntu ushaka kumuhora kuno kumwizi yaduze kubishyira ngo byaduze by'ibiharage ngo cyangwa by'umuceri oya twese tangi twa abantu bakira na abarundi kandi bijya mu umushitsi aje ni kumuhimbarirwa ntagire uza kwidoka igetomba ngo inzu zaduze kubera ngo abakongomani baje burya inyishu y'iduka ry'inzu narivuze reka ndabisubiremo ku batari barabyumvise ni uko twubaka inzu nyinshi ibyo rero ntagire umurundi yidoka yidogera abende wacu bibere no mu ngorane ubwo n'umugisha turonze none ntibazanye amafaranga
umuzo w'abanyagihugu bavuye muri Kongo bahungira mu gihugu cy'u Burundi urafise ingaruka ku butunzi bw'igihugu kuko haca haba iduzwa ry'ibiciro ku masoko kandi ngo bizokora kuninganizo ya leta kubijanye n'amafaranga ategekanijwe gukoresha muri uno mwaka bisigurwa na Diomede Ninteretse umuhinga mu bijanye n'ubutunzi kubwiwe inyishu nuko uboneka vuba umuti urama mu buseruko bwa Kongo kugira abanyekongo basubire mu gihugu iwabo
aha icumundi yovuga kuvyereke ngaho nuko abo bantu baje ibifungurwa bica biduga si muri yo nta muyo komine gusa uko ngo bakurikirira no mu gihugu cyose ingene bica biduga cyose cyo bifungurwa haraho bashikira amazu ngaho ihujumbura cyose ntari ya mucitoke cyangwa aho nako ndavuga muri ujumbura rya za gihanga amazu gupanga yaraduze cyane nukuvuga yuko abanyagihugu basanzwe bahari na cyane cyane ko abakongomani bamwe bamwe bahunga nivyo harabaze bafashwa mugabe nabandi baza bakeneye inzu baza bafite amafaranga mbere hari gusanga bafite amafaranga agaciro ugasanga ya mazu yari isanzwe ari na make no kuvyumva neza agaca duza ibiciro aha ne tuvuze tuvuga amazu umuntu yo kubaza ngo amazu uko yaho barara gusa aho hari ukuvuga iyo umuntu ahunze akenera byinshi hari amashuri nukuvuga kwa bakongomani ariko baraza badasubiye inyuma bazashorondera amashuri ayo mashuri nta yari karubako aha hariho ibitaro abantu ntibabivuga cyane ariko ibitaro baragwara baraje mu bitaro abo bantu nukuvuga yuko hari abaganga batatu hakaza abantu yongirako bashobora baravugwa baragwara hariho amabarabara hari amabarabara ibyo byose n'ibintu bituma impunzi zisano hariho n'ingene bice bitangura gukoreshwa ayo mazu kuyategura neza entretien biza gutwara amafaranga menshi kuvyerekeye ubutunzi aho twovuga nko kuvyerekeye uburinyi rero nje niko ndavuga iyi impunzi zije urumva ko la demande ibyo zisano zifungura bice byinshi kandi cyo gihe leta y'u Burundi nk'ubu si ibintu yategekanije kuyiteza kuraba harabazurondera naho barima kuko iyo umuntu ahunze ntamenye yahunguka ivyo ngira abarundi barabimenyereye urumva rero haba kuvyerekeye ubutunzi ha himbuka bike ariko ndavuga l'impact sur l'agriculture et la production alimentaire himbuka bike kandi ababikeneye bagwiriye urumva ndako ndavuga ko nkubu usanga nko mu ntari nyinyi hongeye ko nka gatandatu kujana cabanyagihugu kuko yaba impunzi yo gutari impunzi baba bafise ibyo basanzwe bafungura ingene basanzwe abo aho no kuvyumva ingene bica bigenda iyindi nkuri kizida uvuga ni kuzerekeye amashira hamwe mato mato ikambere na mashira hamwe manini manini asanzwe akora yahora akora kuko urashobora gusanga abo bantu baza gusa gutuma n'umwindi utiyongera na cyane cyane yuko n'ibyo basanzwe bakora bitaza kugwa cyane cyane ikindi nari guhereza ko cyane cyane nico ni guhera ko ngira ngo icerekeye nk'ibi by'amamone refluctuation de la monnaie locale aya mafaranga y'amarundi n'amadovize nivyo abakongomani benshi urafite amafaranga y'amadolari mugabo urabona yuko ibintu bica biduga haca byo bita inflation iyo rero habaye mu bisanzwe inflation kuvuga habaye ciro biduga birengeye urugero kubera izo mpunzi kuvuga yuko ubushobozi bw'umwene gihugu ngaha aba butakaje ni kuvuga nk'ikintu kiduze inshuro 30% bivuga ko batakaje ubushobozi bwo kugura ikintu 30% yaragura imyumbati 100 urumva ko aza kugura imyumbati 70 no kuvuga rero inflation ni ikintu kibi cyane kandi nico kiko kiraboneka muri iki gihugu muri no minsi. Ica gatatu naco ni ikintu leta iza gushyiramo buhinga ni instabilité monétaire, amafaranga aca mu mbavu adasubira guca mu misiri kwi normal. Ubu nkubu urabona ko idolari ryawe ryagabanutse gatoya ariko ntacyo bifasha kuko bacahana mu minwe leta nishobora ngo yatange ko ikori maze ubutunzi bukagenda bugoyagoye. Igihambaye nuko ko ku biganiro byonyaruka maze abakongomani bagasubira iwabo bakaja ku bikorwa basanzwe bakora na cyane cyane leta y'u Burundi, leta yabayo muri Congo iteza gufata ingingo zishoboka kugira koko ifashijwe n'amashami mpuzamakungu kugira abakongomani bariko barahunga bashobore gusubira iwabo n'ingoga kugira koko ntibinatere n'ibindi bibazo vya politiki twavuze ivyerekeye ekonomi kuko mu vya politiki hoho biba biteye ubwoba iyo impunzi ziko ziraza ntumenya ibikwikira
Munango abanyagihugu baturuka mu gihugu cya Congo bari bagwiriyemo abanyeshure baje gukurikirana ivyigwa mu mashure atandukanye na kaminuza ziri mu gihugu ariko muri kino gihe nkuko vyemezwa n'ubushikiranganze bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugeza kuri wa gatatu igenekezo rya 19 ruhuma abahunga intambara mu buseruko bwa Congo bamaze kwatwigwa bakaba barenga ibihumbi 20 bakaba bagizwe n'abanyagihugu basanzwe amwe nabo mu nzego z'umutekano. Ni na hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko mwariko mugishikirizwa na Edi Claude Nazwe dabahe isango ku munsi wa gatatu uza munani rw'amaradiyo naho ubutaha
cari ikiganiro ku isoko.
Nukuri kiganiro duce dusozera ano makuru nkabanshimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi ngashimira nabagenzanje umwe wese ubwiti ciwe bamfashije kuraturukanya mugire aho muba mwubahwe mubanye mu byanyu na gahwana.